ibindi biganiro byacu bikomeje hano ku Ijwi ry'Amerika. Jeff.
Tashimye kumandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3 by'Ijwi ry'Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe. Mu Burundi abanyororo batari bake bahitanywe n'umuriro wadutse mu ibohero rya Gitega ku murwa mukuru wa politike w'ico gihugu.
Kuri abo bantu 15 bari bapfunzwe, 38 bose bitavye Imana, 12 bitavye Imana kubera kubura impemu biboneka ariko bagundana bakaba nyine basohoka.
Uni Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi hamwe mashirahamwe arimo kwahuje itabara imbabare n'abanyororo barusimbye bavuga ko abahitanywe n'uyo muriro barenga 50 turabigaruka ko mu ntango zano makuru. Muri Republika Demokarasi ya Kongo ibukavu bishimiye kurwa rya Vital Kamerhe yahoze ari umukuru w'ibiro vya President Felix Tshisekedi na vyinye nitwa ibateguriye mu mpera zano makuru. Tunabafitiye inkuru y'abayabaga b'abarundi kazi babiri bahuje n'ivyago umwe ahebera uwundi fisigo kandi batari basanzwe bazinanye. Ino nkuru ntize kubacika mu mpera zano makuru sangwa ikazi. Ika makuru tubafitiye kuri no mugoro batu yahere kuyagezeho ijyana no kwisi duhereye ku mugabane wa Afrika ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi aho umupolisi ishabantu batandatu inyuma yo kubica nawe arica mugenzi watu Geoffrey Mutagoma arabandanya n'ino nkuru.
Uwo mupolisi yarashe umugore we amwicira mu rugo rwabo mbere yuko havatwa imbunda y'akazi yo mu bwoko bwa Kalashnikov agiye kwirashisha abandi bantu bane nk'uko byatangajwe n'ishami rishinzwe iperereza muri Kenya ribinyujije ku rubuga rwa Twitter. Yavuze ko uwo mupolisi yari yariye karungu atakigendera ku mabwiriza y'akazi asanzwe amugenga. Francis Wahome kuri ubuyobozi bwa polisi mu karere ka Dagoretti ko muri Nairobi umurwa mukuru yatangaje ko hari abandi bantu babiri babikomerekeyemo. Yanze kugira icyo avuga ku cyateye umupolisi iyo myitwarire, gusa yavuze ko iperereza rikomeje mu ibanga kandi ririmo ibintu byinshi adashobora gutangariza abanyamakuru. Umuturage w'akarere ka Dagoretti witwa Lamek Alaka yavuze ko mbere yuko umupolisi ameshe urusasu ku bantu imodoka ikekwa kuba ya polisi yabanyuzeho ihagarara iminota 20 nyuma uwitwa Ben asohoka afite imbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov ahita yisharija abamesha urusasu. Ubuyobozi bwa polisi buvuga ko kugeza ubu uyu mupolisi yari asanzwe akora akazi neza kandi ko imyitwarire nk'iyi itari yarigeze imugaragaraho. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yavuze ko abaturage baho byabereye batwitse amapine mu gikorwa cyo kugaragaza uburakari bw'ibyabaye.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru agezeho igeni no ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza aya na yandi ndebutse kumushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube, Instagram na Facebook y'Ijwi ry'Amerika ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Burundi aho leta y'ico gihugu itangaza ko abanyororo 38 aribo bahitanywe n'umuriro wadutse mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi. Amashirahamwe atandukanye arimo kwahuje n'abanyororo barusimvye bo yamara bemeza ko abahitanywe n'uyo muriro atawuramenya icawuteye bashobora kuba barenga 50. Ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Amakuru nyambere yuko ibohero rikuru rya Gitega ryahiye ryatanzwe na bamwe mu banyororo babwiye Ijwi ry'Amerika ku muriro wadutse kuva nk'isaha 10 mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kabiri. Bamwe mu banyororo batangarije Ijwi ry'Amerika ku iryo bohero rigizwe n'ibice birenga 5 byose ryahiye kiretse ku ruhande rw'abakenyezi. Umwe muri bo yagize ati nta kintu na kimwe twasohoye, impuzu, ivyo kurya, ivyo kwifuka, imatera n'ibindi vyahiye. Hakiyongera ko rero abantu benshi bapfuye icegera cyo mukuru w'igihugu yagiye kubagarukira ko yajanye n'abashikiranganje bane w'ubutungane w'amagara y'abantu w'intwaro yo gate mu gihugu n'uwo gushigikirana icegera cyo mukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yabwiye abamenyesha makuru igitigere cy'abahasize ubuzima
kuri abo bantu 1500 bari bapfunzwe 38 bose bitabye imana 12 bitabye imana kubera kubura impemu biboneka bikabagundana bakaba bene basohoka hanyuma 2026 nabo bapfuye kubera ubushe bukomeye cyane rwose ama kandi 69 bakomeretse cyane muri abo rero 34 bari ngaha ku bitaro bikuru by'Igitega bacebaza kuvurirwaho
naho biruko amakuru ava mu bitaro bikuru by'intara ya Gitega akemezwa n'abakozi b'ishyirahamwe Croix Rouge ritabara imbabare ryagiye gutabara abanyororo avuga ko abahasize ubuzima barenga 50 kandi ku ico gitegere gishobora kurenga cane kubera abakomeretse ari benshi hamwe n'ababuriwe irengero ico bikoze Bazombanza yavuze n'ico amatohoza ya mbere yerekanye ko cateye uwo muriro leta icayemera kuvuza abakomeretse no gushingura niteka abitavye imana
cyumisita nta n'ikindi cavuye ko mu matohoza itakurikiranwa biragaragara yuko byavuye kwitwatu tume twita installation anarchique bagenda barakwiguma jana kasingi wewe ndacana hirya no hino kwa shaji za telefone cyabiye dutara hirya no hino ama n'inzu mane zari sizavuba cyane ama rero cyumisita keza kiraduka hacha haduka arasha cyane gose atakombera nubwo byashise mu icoro twakengirise kuko uravye abantu 1500 babugane ngaho bidikaje kijo gitumbuka degazi karizo mwumvise ariho umwanya wo gukengoka mukama kuko byashoba kuba bidusumba
aha bamwe mu banyororo bemereye ijwi rya Amerika kugutabara kwa tevye kuko haheza amasaha arenga 2 ataka imodoka rikizimya umuriro bita kizimya mwoto kirahashika kuri uyu wa mbere umunsi umwe imbere yuko iryo bohero risha muri sentare ya Gitega iri hafi y'iryo bohero ku mugwa mukuru wa politike hari habaye ubusuma bw'amadosi arenga 1000 harimwo n'ay'abanyororo umushikiranganje w'ubutungane Domina Banyankimbona yari yavuze ko ubwo busuma buteye amakenga kandi ko amatohoza yatanguye kugira ngo ukuri kuja habona umwe mu banyororo barokotse yatwiganiye ko n'igice kibikwamo amadosiye hamwe n'ibitabo byanditsemo abafunzwe mwibohero rya Gitega cahiye Maître Janvier Bigirimana atwarishije amegigenga turuno la page akaba no murunani gw'abacinwa manza Kavib yabwiye ijwi rya Amerika kwivyo bintu bibiri bishobora kuba bifitaniye isano wari no mubaharanira agateka k'abafunzwe abona ko akwiye kuba amatoza gihuta yigenga
mugabo ukuntu vyabereye mu kibanza kimwe ni kuvuga ku mugwa mukuru wa politike bikaba ari ibintu byose bijanye n'ubutungane nubwo iyo sentara tariyo isanzwe yiga amadosiye kumbure yose y'abanyororo ntawo reka kugira amakenga yuko nayo madosiye ashobora kuba afitaniye isano nimba kumbure hatarimwo ivyabaye kugira ngo bihuvye kumbura amatohoza yoba kubindi kuba bahiye bagatokombera atagitabara vyerekana yuko hari hagahaze mu bijanye n'ingene amabohero y'u Burundi acungirewe shanke yubatswe
iri bohero ni naryo rifungiwemo bamwe mu bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015 baheruka gukatirwa gufungwa imyaka irenga 20 ubuyobozi bukuru bw'ibohero rikuru rya Gitega ryahiye bumenyesha ko ryarimo abanyororo barenga 1530 ngo shika uyu munsi abaharanira agateka k'abanyororo bemeza ko ubwo bwinshi burenze urugero kuko iryo bohero ryubatswe mu mwaka w'igihumbi 1926 ryari rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bafunzwe batarenga 400 Pierre Clavenyunkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Pia Claver Nyonguru urakenoye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abanywanyi b'umugambwe UNC mu gisagara ca Bukavu bazindutse bihereza amabarabara bishimira irukurwa rya Vital Kamerhe atwara uyo mugambwe ejo kuwa mbere ku mugoroba niho ubutungane bwa Kongo bwategetse ko ku mpamvu z'uburwayi uyu yahoze ari umukuru w'ibiro vya president Tshisekedi ari kugwa vy'agategekanyo umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yaduteguriye ibindi kuri no nkuru
Nabaturage mu mujyi wa Bukavu biganjemo abayoboke b'ishyaka UNC mu birango by'iryo shyaka baragaragaza amaranga mutima batewe n'irekurwa ry'uwo muyobozi wabo.
Nous sommes très ravis par rapport à cette libération.
Twishimiye cyane irekurwa ry'umuyobozi wacu wakivuye epfo umuyobozi wa Kongo yose. Turishimye rwose yari yarabivuze ko arengana n'ubutabera burabigaragaje.
Et la justice elle-même a montré qu'il est innocent.
C'est un rêve qu'on attendait.
Nindo tutwari dutegereje twese ubu rero zibaye impamo mbere na mbere. Turashimira Imana isubije amasengesho yacu kuko ubutabera nyabwo ubu buvuye ku Mana.
Bitewe n'uko Vital Kamerhe yari afunze ibintu byinshi byari byarangiritse abarimu ntibahembwa abanyeshuri ntibiga Vital Kamerhe ngwino bohora abana bajye ku ishuri.
Umwanzuro w'urukiko rusesa imanza uvuga ko bwana Vital Kamerhe arekuwe by'agateganyo ku mpamvu z'ubuzima bwe butameze neza ngo abashe kwivuza. Icyakora abamushyigikiye bagasaba ko arekurwa mu buryo bwuzuye.
Mbere na mbere turi mu munsi mukuru kuko Imana yasubije amasengesho yacu ariko kandi ntibirarangira turashaka ko batangaza ko Kamerhe arekuwe byuzuye bitari iby'agateganyo kubera ko numwere ibyo niba bigaragaza.
Turasema turashimira Perezida wacu Tshisekedi kubona yatekereje neza akarekura umubyeyi wacu ariko kandi nakomeza dufashe bamurekure mu buryo bwuzuye banamugira umwere bigaragarire abaturage bose.
Bwana Vital Kamerhe wafatwaga nk'umwishyikira wa Perezida Félix Tshisekedi wanamufashije kwiyamamaza mu matora aheruka yatawe muri yombi mu buryo bwatunguye benshi mu kwezi kwa kane kwa 2020. Arekuwe nyuma y'umwaka urengaho amezi hafi 8 afungiye muri gereza yo kumurwa mukuru Kinshasa. Kuri bamwe mu badafite aho babogamiye batekereza ko irekurwa rye rishobora kuba ari iturufu ya Perezida Tshisekedi mu matora atahateganijwe mu mwaka w'2023. Bwana Pascal Muruta Amisi numwe muri abo.
La libération de Vital Kamerhe.
Irekurwa rya Vital Kamerhe riraza kongerera imbaraga n'umuvuduko ubwato bwe buganisha ku matora. Biriya mbibona nk'uburyo bwo gukorera hamwe no gutekerereza hamwe uburyo butegura amatora. Kandi Perezida Tshisekedi arabizi ko ari ingufu nyinshi kuri we kubera ko Kamerhe ni umuntu umufasha cyane. Turabizi twese ko bamye bakorana yabaye umuyobozi w'ibiro bye muri make kuri we n'izindi mbaraga.
Pour lui c'est une force.
Itabwa muri yombi rya bwana Kamerhe ryari rishingiye kwinyerezwa ry'amafaranga hafi miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika yaragenewe imishinga y'ibikorwa by'iminsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi yakekwaga kugira mu ruhare. Mu kwezi kwa 7 kwa 2020 nibwo yaje guhamwa n'ibyaha bifitanye isano na ruswa no kunyereza umutungo akatirwa gufungwa imyaka 20. Icyo gihano cyaje kugabanywa mu bujurire gishyirwa ku myaka 13 afungwa akoze umwaka urengaho amezi 8. Abayoboke b'ishyaka UNC rya Vital Kamerhe bamye bafata urubanza rwe nk'urwa politiki bavuga ko ari umugambi wa bwana Tshisekedi wo kumukura mu rubuga rwa politiki. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Kongo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igisata c'impunzi ubu naho bamwe mu Barundi bari mu makambi atandukanye gategekanyo yo muri territoire ya Uvira muri Kongo basaba ishami rya ONU gitaye impunzi ku isi RCR na Commission y'igihugu ijeje impunzi muri Kongo kubavana muri izo kambi zitandukanye barimwo. Zimwe mu mvo bashira imbere nuko ngo atamashure y'abana azirimwo. Inkuru y'umenyesha makuru wacu muri Uvira Vedaste Ngabo.
Bamwe mu babyeyi b'umunkambi z'agateganyo zasange na Kavimvira barimo bamaze imyaka 2 abana meza agera kuri 2 muri izo nkambi bavuga yuko bahangayikishijwe n'ubujye abana babo batiga mu gihe umwaka w'amashuri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo umaze amezi 2 utangiye. Habyarimana Egide na Niyonzima Gorete bari mu nkambi y'agateganyo yasange barasaba ishyirahamwe rya SER na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ko zabimurira mu nkambi zirimo amashuri kugira ngo abana babo bige.
Aba bana nabo bakiri batonyi uno munsi nabo harageze ko batangura ishuri kuko bahora biga iyo bahora uno munsi bicaye aho ntacyo bariko barakora. Turasaba ko nabo twese tworonka uburenganzira nk'abandi bantu n'izindi mpunzi zose. tukiga tukaja mu nkambi nato tukazova mu kazoza keza tukakorera igihugu nk'abana
ikibazo cy'abanyeshuri n'ukuri dushaka ko abana natwe biga kuko urabona ni benshi bari ngaha batiga ntacyo bakora urumva bagumye bicaye ngaha nibwo bwa busuma bw'abana bo bakabamaye bobo bakaja no muzindi ngeso mbi nyinshi
mu gitondo abana bakora iki kubera batiga
nta kintu na kimwe urumva bakora no kuguma nyene bayerera nk'uko nyene kubera batiga ariko biga urumva bifite akamaro
muri izi nkambi kubera abana babo batiga harabusanga bari kuzerera mu mihana y'abaturage b'abakongomani basabiriza ibifungurwa ndetse n'imyambaro yo kwambara Shimimana Rodrigue ari mu kigero cy'imyaka 13 iwe na bagenzi be batandatu twahuriye mu mujyi wa Uvira bafite amasashi arimo amafu bahawe n'abakongomani
mukavimvira nta mashuri dufite twiga ko kandi gituma tujya guseka nironge insinganye ibyo mfungura bagwa kugagarika mu kirirwa umunsi umwe mwijana n'ibyo mfungura n'amabura y'ishatu tudatugaseka kugatwa icyo twoda icyo twofungura mu cyore
mugenda musegaye
ni murongo nino karma bank gatwa ngufu tudakurarira aragura nka nubwo bufu imboga zikakugora
gusa ababyeyi b'abana twasanze mu nkambi y'agateganyo yasange bashimangira ko uko kutiga kw'abana babo bifite ingaruka zikomeye kuri kazoza kabo
muri make ikibazo cy'abana ngaha abana bariho benshi ariko kubera taho bari duronka bo kwigira biratuma usanga abana bama bagenda mu mihana ugasanga bariko baraja konona ibintu by'abakongomani nk'imyembe cyane cyane nako ihari bigaca bituma twubaho nabi n'abakongomani kubera abo bana badafise ishure ariko baronse ishure aho bokwiga umwanya munini bawubako ku ishure bakadakuba ku ishure basanga ise yamaze kuva kurondera ico bajya bigatuma byo dufasha
nk'ubu turi ngaha urabona tuba tufise abana bakiri bato kandi bariko bararenza imyaka yo gutangira kwiga mugabo mu gihe baba batangiye kwiga bari ino tukaba hageze igihe dushobora ko duhunguka bashobora gushobora abandanya amashuri bageze muhira mbona kuvuga rero ko umwana amaze kuba atigiye ino akamara kugira imyaka yegeye haruguru atarataha mu Burundi ageze ubundi ntabaciga iterambere ryiwe nicaripfa rigacaripfa kubera ko bivanye n'ukuntu batagize icyo badufasha mu bijyanye n'abana tuba dufite
komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko impunzi z'abarundi zirenga 300 ziri mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange zizigisha abana baza ari uko zajanywe mu nkambi ya Murongwe kuko nta mashuri ari mu nkambi z'agateganyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarimo impunzi z'abarundi zigera ku 44,000 Vedasenga bwo kubgara dijwe rya Amerika uvira mutarakivuye epfo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu reka tubandanirize ku nkuru y'abigeme babiri b'abarundi kazi ibyago vyagize abavukanye Evodi Ishimwe w'imyaka 23 yagize ikibazo cyo kugwara cyane amafyigo yiwe arononekara kugera aho ahakwa gushengera amaze kumva inkuru yiwe Michel Archel kikurize w'imyaka 20 atarasanzwe amuzi yemeye kumuha ifyigo yiwe mugenzi wa Joriane Itangishaka yaganiriye nabo bamubwira inkuru yabo Michel ariko yamenye gute ibya Evodi
muri ya Evodi nayimenye ni internet aho nabona ko bashize ko ryambere nabibona yuko agwaye bariko basa ubufasha kuri bashobora kwifuza ariko nabaye internet nabyo kubera urumva ntitwari tuzananye nyine nkabica ko ndengana bwabo apres baca bashaka ko ibindi kuri Facebook ya Yann Santana ashaka ko yuko yabuze umuhisigo mama we nawe bajanye batakazomuha mbwa bashasanga hari ibyo badahuje bituma atomuha rero bica bisaba yuko basaba uwo babishoboye ko yamufasha akamuha ifitigo kandi numva nyine ndabisomye numva nyine binkoze ko numva numufasha ndabaza ndabaza ko hende ko bashaka ufite gusangira opositive nanjye nkaba ndi mu opositive
uvuga ukuntu kuvuga yuko wari ufise amaraso ashobora kwemera guha umuntu gihimba amaraso yawe ya opositive niyo yarakenewe hano
ego ndumva nyine ko namufasha ndandikira umubyeyi wiwe ariyo papa wiwe ndamwandikira turavugana ndavye informale imugabo kubera ko amana abasaba uruhusha kuko ababyeyi banyankirumva ariko ari ikibazo ndabibwira abavyeyi abavyeyi barabaza ko umuryango uravyemeza niho nase nitegurira nitegurira urugendo rwo kuja muri Kenya kugira dukore iyo operation
ego none iyo operation icyo gikorwa cyo guha umuntu ifyigo wari waramaze kumva uwundi muntu aha ifyigo uwundi wari usanzwe utegereye utahura ibyo ari byo ningene bigenda
oya ahubwo je me demande koma umuntu ashobora guha igihimba uwundi muntu ndabaza nagenda muri yo ekar yo kugira ngende narabajije abantu banshi ndabaza ku bimeze abaganga banasigurira bitahura ndavuga ni bado ko nabandi prete kugenda ama nditegura ndagenda sinde no muri Kenya barabinsiguriye kandi ego
mpindukire gato kuri Evodie umaze kumva yuko Michelle yemeye yipfuza kugufasha muri ubwo buryo wabyimviriye kwige
nagerewe cyane kuko nari nasabye Imana ko uwo mwisigaye wari umukobwa kubera ari ukuntu niyumvira ko umuntu ashaka kumufitigo petefa ari umuhungu agaca ibindi bintu birebire rero nje narondera umukobwa de préférence mu byo nifuza narondera umukobwa numva ashaka umukobwa ama rero nshaboneka umukobwa ase numva ndyohewe cyane bivanye n'uko muri famiye twese twabuze umuntu twohuza ego
ni byiza cyane ndumva ko Imana yishuye kuri iryo sabisho ryawe hama rero birakunze barabapimye muragiye muri Kenya mushitse muri Kenya Evodie byagenze gute
dusite muri Kenya za bonjere nabanje kugenda muri Kenya kubera ndabibutse yuko twe twajanye na mama hama ndidakunda ko ari wa yompa ifisigo nameze gato nkwihebura ko aranavuga ati none mama byanse ninde wundi muntu azoshobora kunyihebera ngo munyuma numva Arcelle ya ari nyene ari determine no vuga gute nikintu kimurimo nikintu atasunitswe n'undi muntu ari kintu cyane nibuka ngira n'abantu muri imisi bari ko aravuga ngo narahaye amahera ngo Arcelle kugira ngo aze kumifisigo n'ukuri nta mahera namuhaye bivaye n'ukuntu n'amahera yo gukoresha iyo transplantation yo kurondera ingene bambaga ba ifisigo rishasha nari narinze gusaba ubufasha ababanye n'abagenzi rero sibwo nari kurondera ayandi mafaranga yo kuza guhemba Arcelle n'ukuri nyumba yarampa ifisigo yari impaye kugwa neza bwiwiwe yayimpaye kubera yumva bishaka nta muntu yabimutegetse ego ama rero yashitseyo baradukorera ama exam menshi kugira kwera ni novuga gute ni procedure mu kirundi bavuga
ni igikorwa kirekire
ni ikintu bategereza kwitondera gutegura ku bintu byo bijanye n'amaraso kuyapima ego Imana irabikora dusanga byose turahuje nubwo bari basanze tutahuje bagasubiramo kandi munyuma basanga bihenze batubwira ati ubu ni sawa dusanze byose muhuje niho baca bafata umwanzuro wo kuturungika mu yindi ntara ahazobera iyo operation ngo n'ibitaro bimwe ngo iyo operation ibera mu yindi ntara atari muri Nairobi
ego Michelle turumva yuko warashitse muri Kenya ugiye kumufasha kumuha iryo fitigo baragize ama test baragize ugushaka kumenya yuko nyine byose bihuza byagenze gute muri ico gihe cyo kugira ngo babategure bagire ama examen ibibazo bitandukanye kugira ngo bamenye ko byose bimeze neza aho hose ico gihe cyose wari ko wiyumvira iki wari ugifise iryo shaka wari ufise uko kurinda kwari kukiri muri wewe
ntisika muri Kenya Evodie yarakunda kugwara game muri dialyse des fois la grammaire cardiaque bon ntamubona ukuntu aremba ahubwo ndamubonye arembye narumva mbabaye des fois nari nibwira na muri chambre nkarira kugamana kuri ntubora ndungitse kugira nzi ntani kizigaciwe ariko ndungitse gwa zutaye twese tumeze neza rero bako tugira matete atandukanye numba nyimenga aho zumyaruka ninguga nari ngoga kugira binyaruke dushokira iyo transplantation bashobora kumushobora kumuha iryo sigo akire taye tumeze neza
ego mwe mpibabiri muravuga cyane imana ugusenga ugusaba imana yuko bigenda neza hari ukwizera canke ibintu by'imana mwari musanzwe muri mwo byabahaye ugukomera n'izo ntege numva mufise
ndee kubganje n'ukuri numva ibintu byose byabaye mu imana byose ni imana mu ntango gushika mwerezo n'ukuri ni imana vrem
nawe vodi nuko nyene wabyumva
Senga, and the name Merimana, the Kuvango, now Munarguay, Ara Meriguan, Havikujo, Hasha, Mozamunuki, Wura Mugabo, just Namga Nimana, Iravona, that's Kitamiko, Virashiki, Vino, Erona Gumana, Nagumana, Ibzizi Giro, Moon of those candy Twarawane, Higanda Shimana, even of those Zagans, Ukunu, Navaganga, Bavgati, even Sandy Koriko and Yaruka. Par exemple nka karorero a operation ya abandi iba mu masaha 8 inzwisha nk'8 ariko twebwe yamaze amasaha 4 cyangwa 5 ubuze zose zarabatangaje abaganga urumva ko ari ibintu bya bitari bisanzwe zari mu imana kandi ibintu zose zari mu imana ngira mwarabibonye kuko abantu benshi batari bibaza ko nokira abantu benshi bari bamaze kuvuga amajambo menshi yuko ntaribukire ariko imana yarabibaye muri mutenetsi
no kuvuga uwo mwanya waciwemo kubiri aho bakura mwifyigo ku muri umwe bayishira mu wundi byamaze amasaha ne yonyine byari bisanzwe bimara amasaha 7-8 nkuko bivuze Michelle nawe muri ico gikogwa cyo gukura mwifyigo barishira muri Yevodi wari umeze gute ukirijamwo ukija muri operation n'igihe uyivuyemwo byari bimeze kuri gute kuri wewe
operation yacu yabaye ari mu gitondo jenije babanje kuja gutora ari saa 2 hanyuma ndagenda ndasezera Yevodi ndamubwira ati turasubira naramubwira turasubira wamenye nyine n'abantu turagiye ahantu umwe ashaka gusaba kubonana kuko twavuga byose bigenda neza avant y'itwe twavuganye kuko nakunda kuvugana turi muri chambre mu bitaro aho mvuga ati ntuzusige ngaha kuri nosi ya jenyine nawe akaca ambwira ko nyine nawe ntuzusige kuri nosi ya jenyine urumva baratwaye muri barantwara jewe barantera imiti kuko banje kuntera imiti mbere yuko ambwira ayo kahasi namaze ngira nka 20 minutes bariko barantera imiti barantera anesthesie wamenga ni ibintu bibaye mu kanya gato y'icana hanyuma mvubiyeyo ego nari mfite ububabare bwa kandi ububabare ego vraiment bwari bwinshi mugabo uravye ikintu ciza bishikako ububabare vraiment burahera narababwiye nshaka kubona Evodi basha barambwira Evodi ameze neza ndababwira ifitigo ryakoze muri we rwego ngo rikorera ko rimeze neza nzamba na Evodi nabo baramuzanye après maze ngira nka 30 minutes enje ndababwira ati nifuza kumuramutsa baratugurira chambre ndaduze kuko ndamuramutsa nabara ndamutsa rema n'ukuri sindabona ukuntu noshimira Imana mugabo ni mama yambere yanjyoheye cyane rema
urakoze cyane ibi bintu byumvikana ko byagenze neza kandi bibaye vuba cyane haciye amezi make cyane ariko ndashaka gusubira inyuma gato cyane subira inyuma gato ku kintu wavuze cerekeye uko mwaganira muri mucumba mwitegurira iki gikorwa cyo guhana ifyigo byagenze gute kugira ngo muhuze cyane mushobore kuja ku rugero rwaho muvuga muti ino si ntuyinsigeko
misera gishika murabona nyene umuntu mutazi nanye nyene hari ukuntu aba akantu ko gutinyana ko kwireserva
kwigumya
kwigumya n'uwisanzure kandi nibaza nawe ko ariko nawe yambona ariko uko imisi yagendera irahera niko nabona Michelle ndamubonamwo mutoyi wanje nkamubonamwo umuvukanyi bibaye n'ukuntu ya nyanganiriza n'ukuru nabona ahanganyitse ambonye ndarembye ukazibona giye kurira navuga eh wa muntu arabanika neza umuntu afite umubano mwiza
akanyanga duce dusozera makuru twe twafitiye muri kano kanya dushimira abagize urara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikromo ari kumwe na Jean Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije vyashizwe hamwe na Dieu Donné Cubahiro twese ku izina ry'abagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho utaha
radio ijwi rya Amerika yabaye subizo cyacu radio.